Mukiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika cyo muri iki gitondo turi kumwe na Ngayimpenda Evariste cegera cy'umukuru w'umugambwe y'Iprona uruhande rutemewe n'ubutegetsi mu Burundi turi kumwe na Innocent Banon umurundi ari mu mugambwe CNDD FDD akurikiranira hafi bibera mu Burundi akaba ari mu gihugu cyo Bubiligi turi kumwe kandi na Rene Claude Niyonkuru yanonoso ivyerekeye amategeko n'intwaro kaba ari Bujumbura mu Burundi umushinga ntahenze none cyanzi ari mu bafashije urugamba umuganwa wa Gasore yashizeho umugambwe Iprona tugomba kuvuga ku bibazo biri mu mugambwe Iprona muri iki gihe mu Burundi aho harimo impande zitari nke hakaba namakuru avugwa ko ubutegetsi bwo bwifisemo uruhara mu gusambura umugambwe Iprona nibyo nashaka gutangurira kuri Ngayimpenda Evariste ibibazo biri Iprona mubibona gute ipfundo ry'ico kibazo nirihe ku bariko barondera kumenya ikibazo nyakuri mu mugambwe Iprona
ibibazo biri muri Iprona uyu munsi n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD FDD budashaka yuko abaprona basubiza hamwe kuko bazi yuko bari bamaze imyaka itatu bafise ibyo bapfa kandi n'ibyo bapfa bari gushobora kuba babisubije mu buryo iyo umushikiranganji w'intwaro yo hagati Edouard Nduwimana aturuka mu gambwe CNDD FDD atagomba kuja arabisubiza n'uyu munsi rero kubera iyo ntwaro ishaka ko mu Burundi hasigara higanje umugambwe umwe rudende Edouard Nduwimana ndashaka yuko umugambwe badasigana Iprona ukoresha amategeko yawo ngo wiyunge arico gituma ko bukeye ko bwije ajaragena abatwara uwo mugambwe hanyuma abanyamugambwe nabo ntibabishake kuko amategeko yabo aratomora neza ingene umuntu atwara umugambwe n'ingene aheza amabanga yiwe hanyuma bikajana n'uko uwo mugambwe hari ivyo umugambwe uri ubutegetsi washaka kurenganya nabyo bikaba ari ibibazo by'inkoramutima ikibazo cya mbere cyerekeye ibwirizwa shingiro iryo bwirizwa shingiro naryo umugambwe CNDD FDD ushaka kurihindura ushimikiye ku bintu bibiri nyamukuru icya mbere cyerekeye gufuta ibyo byose bituma ubutegetsi busangirwa hagati y'amoko n'imigambwe nabyo byavuye mu masezerano y'Arusha hanyuma icya kabiri nacyo ni icy'uko umukuru w'igihugu ahari ubu ateza guhenze ikiringo ciwe mu kwezi k'umunani 2015 ashaka kwiyongera ikiringo kigira gatatu ikibazo nyamukuru cya kabiri ni cyerekeye umugwi bita CNTD ujejwe kunywanisha abarundi kandi uriko utatura n'amatasi yerekeye amatongo uwo mugwi nawo bakaba bashaka kuwukoresha nk'igikoresho cy'ubutegetsi kugira ngo batoteze abatahunze hanyuma bafate amatongo bomorere abahungutse badakurikije inzira yo kunywanisha abarundi ikibazo cya gatatu cy'inkoramutima naho kitaravugwa cyane turakibona ni cyerekeye ubutungane bunywanisha hanyuma y'intambara CNDD FDD igira iti abarundi bategereza kunywana ku nguvu kandi ata butungane burinze kujamwo umugambwe badasigana nawe ukavuga uti uko twabisezeranye yarusha kunywana ni byiza mugabo kunywana biteza kujana no guca imanza kubagirizwa ibihonywa bwoko kubagirizwa ibyaha by'agahomerabuntu mu by'ukuri rero ibyo ni byo bibazo bitabapfa hanyuma rero umugambwe CNDD FDD ukabona yuko umugambwe Iprona wiyunze ucugira inguvu ukabona ingene ubaza ibibazo uko ari bitatu aricyo bituma bawubuza kwiyunga bakagomba kuja baragena abawurongora
twashaka tubaze Innocent Banon ari mu mugambwe CNDD FDD akaba akurikirana ibiko biba mu Burundi kuri ico kibazo nyene turiko turavuga ku mugambwe Iprona aho muriko muravuga ko ari ubutegetsi n'umugambwe uri ku butegetsi wo buri kugerageza gusambura umugambwe Iprona uko bimerekeye Innocent Banon mu bivuga kwiki
yewe uko ndabibona mu gifaransa baravuga ngo fabrication de l'ennemi iyo umuntu ari karataratazi yatagifite ingufu nyamara nda kugira umwanzi kurondera umwanzi hatari kugira ushobora kumva ko ushobora kubonya ingufu muri politiki ibyo birahari bamabikoresheje haba mu bihugu haba mu migambwe hose abayikoresheje nivyo mbona yuko nk'uko Evariste reka bivuga byose byagiriza CNDD FDD nibaza ko ari mw'iyo ntumbero biriko biragenda Iprona bariko baravuga ndibaza ko babona ko ta ngufu bagifise muri politiki y'u Burundi kugira bashobore kuronka imvo kugira abaronka abandi banywanyi nkeka boza baramatwegereje bikomeye ariko gituma twagerageza kurondera umwansi ahatari nibaza katangora nziri hagati ya Change the FDD n'umugambo y'iprona ko ntacho bapfa kindi naco ngiye kuri ibyo yagiye afikiriza ku mapo ya mwamwe yavuga ko harimo ingorane nibaza ko atanguye kuvuga ko ari umugambwe Change the FDD usambuye umugambwe y'iprona bwa bundi wa mugambwe rero niwari ugizwe n'abantu ntari ugizwe n'abagabo b'ijunge muhari umugambwe ushingwa n'uwundi mugambwe cyangwa umugambwe urishinga umugambwe y'iprona nibaza ko ari umugambwe wishinze kandi usaba abadasigana ariho bawushinze nibaza ko ibiraho umugambwe y'iprona biri hagati y'umugambwe y'iprona ibiriko birawujyanisha ni hagati yabo ahubwo rero ibyo bariko baragira nibaza ko ari uguhuma amaso ngo mama ase ingora nziri hagati mu mugambwe y'iprona abatasigana bari kwicara hamwe ahubwo bagatora ibibazo byabo hanyuma ije bavuga bya Nduwimana ko yo bari karageza gusambana Nduwimana akoresha amategeko aserukira urwego ariyo ministere d'interior yemera imigambo n'ingenzi teza gukora hanyuma ibyafashwe nibaza ko yakurikije amategeko yakurikije amategeko mugabo ikibi nuko kenshi na kenshi abone uri kakurikiza amategeko bakaraba iyava ntibaraba ibyo ari karakora nico kibazo gihari hama ibindi bibazo yavuze bya Sentebe hutungane nibaza ko muri Sentebe atana hamwe handitse ko ibyo Sentebe kirakora ikikora kubera iprona cyangwa iriko yagiriza abaporona nta nahamwe byanditse amategeko ajeje Sentebe hanyuma ibyo byigezwa shingiro nabyo nibaza ko bicaye mu kigo bakabivugana kandi nibaza ko ibi byose byabaye izingone zabaye batarashikiriza ibyavuye mu kigo kugira ibyiyumvire bari bashikirije ntibyari bwareho izero bigacarija mu byo bita amastrategi ya iprona abantu bamwe bamwe muri iprona bari kubakoresha niko ndabibona jewe nayo bisigaye nibaza ko atangora ziri hagati ya iprona na Send the FDD mugabo ari ngora ziri hagati mugambwe iprona ateza gutorera umutwe hagati yabo kandi bisigaye nabyo byo by'amapfo n'ibintu umuntu ateza guharira ku munyuma
Radio ya Amerika i Washington DC mu kiganiro gihijambo abatwumviriza aho muri iki gitondo turi kumwe na Ngayimpenda Evariste icegera cy'umukuru w'umugambwe iprona uruhande rutemewe n'ubutegetsi mu Burundi turi kumwe kandi na Ino Samba no umunywanyi w'umugambwe Sende de FDD akurikiranira ibibera mu Burundi ari mu gihugu c'ububirigi turi kumwe ngaha kandi Rene Claude niyo nkuru ya none so ivyereke amategeko n'intwaro hamwe n'umushinga ntaheze none cyenzi ari mubafashije urugamba na gwagasore mu kurondera insinzi y'umugambwe iprona no kwikukira ku Burundi ndashaka nze ku mushinga ntaheze none cyenzi mwitegereje uko ibintu byifashe muri iki gihe mu mugambwe iprona mukaraba n'amateka y'uwo mugambwe mwe mwagendanye na gwagasore ya zo mugambwe nike mubivuga ko ibintu mubibona gute
uko ndabibona nuko umugambwe w'abadasigana uriko uraburabuzwa kandi si bishyashye byatanguye ukivuka intwaro y'ikibirigi yaraburabuje uwo mugambwe ku mvo z'uko uwo mugambwe washaka intahe y'ukuri atari ya yindi bavuga ku munwa intahe hamwe ija mu minwe y'abanyagihugu sivyo rero ababirigi bashaka bashaka abantu babo bazoshikiriza ubutegetsi hanyuma abandi bakavamwo cyitwa bapfunze rwa gasore imbere y'amatora nicyo gituma bamwishe amaze gutsinda nicyo gituma ababirigi bonyene nibo bashinze imigambwe ya mbere kugira ngo ibafashe kurwanya iprona PDC n'ababirigi bawushinze Pepe ni Albert Moss niwe yagize amategeko y'intango ya Pepe niwe yasavye n'uruhusha rwa mbere rwo kugira inama iyo niyo migambwe gusa novuga n'iyindi myinshi ubu naho ibiriko biraba ntibintangaza erega abo bariko barashaka gusenya iprona batanguriye iwabo karimwabo bwa mbere na mbere mu 2007 muri ya nama ya Send the FDD y'ingozi niho babogoza rajabu baca bashinga urwego rwitwa inama y'abayinararibonye urwo rwego ntirwari rwemejwe mu mategeko ya CNDD FDD ariko babishingiye aho buca birakura umukuru w'igihugu acaba umukuru w'iyo nama gushika n'uno munsi abatorohereje CNDD FDD kandi aribo bashigikiye uwo mugambwe baciye babakuramwo umwe muri bo rajabu ari mwibuye mu mpimba bashase kwiyorohereza kubanza gusenya iwabo abayoboke barajabu 2022 bari mu nama nshinga mateka baciye babafukuza ikintu kitari bwabeho ku isi nzima demokarasi itangura aho babogoza abashinga mateka mirongo ibiri na babiri barabirahira sentare ijejwe kubahiriza iteka ry'i Burundi ivuga iti biciye mu mategeko kandi bidaciye mu mategeko na busa abatwara icyo gihe mu bushikiranga n'intwaro hagatati yo ati biciye mu mategeko bica bica mu mategeko mu gihe bashaka kwiyorohereza nuno munsi muri prona abatowe zibo bashaka babitanguriye iwabo hanyuma rero mu migambwe yindi reka tureke biprona mu migambwe yindi yose muyitondeshe nta mugambwe n'umwe aba bategeka igihugu bataciyemo amababa nta n'umwe wari usigaye yari biprona none gayemwe ibi bintu byatanguriye iwabo hanyuma bikimukira mu yindi migambwe uwanyuma wari biprona nawo bashaka kuwusenya uwo muntu avuga ati yewe niyumvira ko bakari mwabo oya oya ni kintu kiboneka rwose kigaragara nta tegeko na rimwe bakurikiza uretse n'ibi by'imigambwe ibyerekeye igihugu ibyerekeye amatunga y'igihugu nta tegeko na rimwe mu Burundi rikivugwa na rimwe ahuca hose ari mu byerekeye itunga ry'igihugu ari byerekeye imanza
Innocent Bano ico mwo kwishura kubishigizwe n'umushinga ntaze none cyanzi
nazana ni cyanzi nuko nabitahuye wogira ngo yari kavuga nkuko iprona wari umugambwe uri muri CNDD-FDD aci yaja mu byo ni ta historique umugambwe CNDD-FDD ibyatse umugambwe CNDD byatse muri umugambwe wa CNDD-FDD kandi ingorane zatorewe nyinshi umugambwe CNDD-FDD nta wundi mugambwe aje kuzitorera nyinshi yavuga rero ngo umugambwe CNDD-FDD ngo uri kuza gusambura umugambwe iprona se numva ko yo babukije hagufi kuko umugambwe iprona rufite abawutwara kandi ngene wipan igihe rero bisambutse bigoranye bacaza kurondera hanze imbo bakaza kurondera naje namye mvuga umwazi hanze yabaye umugambo uri ku butegetsi hose ku isi imigambo iri ku butegetsi abayigwanya iminsi yose abarondera amakosa ko umugambo uri ku butegetsi nibaza ko ibyo byose biriko biraba byabananiye iwabo ntibaze kubirondera muse kuko CNDD-FDD yagize iprononse ya ukeye CNDD-FDD ya kreyo migambo imigambo niyo yagiye hamwe iramenye ifise amateka yabo sinye nikora iyo bigoranye hagati yabo batabagera kurondera hanze CNDD-FDD nibaza ko kwirenganya ko bavuze ko ibyo tugirwa na CNDD-FDD ahubwo bari bakovuga ati wa mugambura akomeye cyane ahubwo nibareke bene gihugu bose ariho baza barawutora naho ubundi nibari no kujya muri competition nibaza ko bakwiye kurondera ingene bicara hamwe bagatorera inyishu ibibazo byabo ntibaza baronderera ingorana ahandi iyo byabananiye iwabo
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ikiganiro giha ijambo abatwumviriza nashaka mumenye ko twagerageje kurondera abo kurundi ruhande rw'umugambwe iprona wemewe n'ubutegetsi bamwe ntibashatse kugira icyo babivuga ko bavuze ko bamaze kuvuga byinshi atakindi bashobora kongera ko abandi amatelefone yabo twaragerageje kuvejo amatelefone ntiyitaba twashaka mubimenye ntimwibaze ngo twagombye kuvugisha uruhande rumwe gusa rw'umugambwe iprona rutemewe n'ubutegetsi tugaruke kuri iki kiganiro nashaka tuvugishe Rene Claude niyo nkuru yanonosoye ibyerekeye amategeko n'intwaro muri rusangi mwitegereje ibijanye n'amategeko n'intwaro bijanye na demokrasi ku isi no mu karere ka Afrika na cyane cyane akarere kacu n'u Burundi muri rusangi mubona temufatiye kubiriko biraba mu Burundi.
Murakoze ku mpinjambo, je kumureke nza kubigaruka ko cyane cyane nk'abanyamigambwe. Umugabo uwifatiye muri rusangi hariho ibintu bitatu bikuru bikuru umuntu wese aba yarabikurikiranye haba ubucanke n'imbere yaho yokuramo. Ica mbere ibi biriko biraba muri iprona, cyane no mu yindi migambwe birerekana yuko hakiriho uguhobahoba, uguhuha kwakaranga mutima hamwe na demokrasi mu migambwe ubwayo. Yene kana tumakumbure abantu bamwe bavuga bati imigambwe yabaye igicishimikido kugira abantu bashikire ubutegetsi bashikire amaronko mugabo ntibabijamwo bafise intumbero ya politike y'igihugu muri rusange ibyo rero bica binashika mu by'igihugu kubera abaza gutwara igihugu baba bavuye muri iyo migambwe jewe sinovuga nk'abandabo muri prona hari ingorane kandi gira amazi igihe mu cyo kimwe no mu yindi migambwe namicishije mu ngaha muri CNDD-FDD byarabaye n'izukwicamo amashami urumva hagera igihe umuntu ace yose none ko kubwo barafite akarangamutima barafite umurongo bagira ko ari wo natuma utsimba taza demokrasi mu nzego z'igihugu ni naho rero kumburi n'ubutegetsi buca bufatira bimaze iminsi bivugwa n'urumva ko bariko barabise no bavuga bati umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umugambwe ari ku butegetsi inzego z'inizi birafite uruhara rukomeye mu biriko biraba iyo utitunganije neza bihagije biranoroka yuko kumbure n'ubushaka kukwaka ingufu kugukura mu bahiganwa bafite inguvu abishobora mugabo tukiri ngaho nyene umuntu yanavuga yuko mu bisanzwe mu bya politique iyo ngende irakoreshwa nahandi mugabo ni ngendo mbi umugambwe uri ku butegetsi canke mu yindi migambi ikomeye kenshi na kenshi hari aho batumwanya munini ya kumbure kuri dzugu gabanya inguvu zabo bahiganwa bikanabasamaje ntiteho ibibazo by'igihugu ugasanga rero nabo nyene mu nyuma birabononeye nta mugambwe uri ku butegetsi ukomera mu gihe hatariho iyindi migambwe ikomeye mu gihe hatariho izindi nzego nk'ayamashyirahamwe yigenga hariho ibinyamakuru hariho ubucamanza bwigenga bukomeye demokarasi mu bisanzwe ikora neza muri rusange iri hamwe izo nzego zose zishoboye gukora mu bwisanzure mu bwigenge dukurikije amategeko mu gihe rero turiko turabona ibi hari ibintu bindi bica bijya mu buzima bw'igihugu jewe ubwanjye sinashimye ingene muri ino minsi harimo ikintu cyo gusubiza hasi no gusuzuguza amategeko n'inzego z'igihugu harabonetse nk'akarorero kabi ibyo gukoresha inzego z'umutekano mu gisansa kufumbure no zita instrumentalisation de la puissance publique umuntu akabikoresha mu gusubiza hasi abo mu migambwe nk'ibyabaye ryari aho twabonye abapolisi mu gihe hafite ikibazo tukabona abapolisi abantu baranavuze ko n'ubucamanza bwabyivanzemo naho bwari bwashinze ingingo zihuye n'ibyo iruhande rumwe rwa ipfana rwari rwasaze uno munsi harimo ako kantu ko inzego za leta zategerezwa gushyigikira demokarasi mu bwigenge ntangere ziriko zirakoreshwa ikindi cya kabiri ibi bintu bibaye mu gihe kumbureka itari cyo murabona abarundi mwaya matati izinjyane twahitiyemo aho bashikiye ku murongo w'ibiganiro bya Arusha twebwe ngaha twari twafashe intumbero ya demokarasi kumbure irimo ikintu cyane cy'umwumvikano cyo no kwita demokarasi consensuelle ibyo rero bigatuma kumbura amasezerano ya Arusha uno munsi naho harimo ibintu byinshi byosubirwamo aracyahari nk'ikimenyetso cy'umwumvikano mu bya politiki ku buryo hagize n'ikibazo kigacerekana ku mengo mu banyepolitiki harimo akantu ko kudasubira guha inguvu guha ikibanza nyacyo amasezerano bihakwa gusubiza inyuma iyo ntambwe twari twagezeho demokarasi ciye mu matora aho watsinze yaronse amajwi menshi agatwara atiragiye nuko hariho iyindi migo ya politiki iyindi migambwe izindi nzego mu gihugu ziteruza gushyigikira iyo demokarasi ikindi navuga ubwa gatatu ari nabwo bwa nyuma nsanga mbandagarukirije ngaha murabona muri kahise ko ntwaro ngaha mu Burundi amatora navuga yuko hageze igihe ahamura abantu buri gihe twimirize amatora turabona imyifato ari byaba mu butegetsi cyangwa mu migambwe bisa bituma abantu babaho mu matora nk'uko bumengo ni ikiringo kidasanzwe ariko mu bisanzwe umuntu wa demokarasi yaramye amatora atateriza kuba ikintu gisanzwe abantu ntibahiganwe biciye muri ibyo byo gukubitana imyereka muri ibyo byo gucana hariya guhungabanya amategeko kudakurikiza amategeko mugabo abantu bagashyira imbere imigambi abantu bakijya ibibazo by'igihugu bihari uno munsi hari ubukene buteye ubwoba cyane uno munsi hari ibindi bibazo byinshi murabona hageze naho inzego leta zitagishobora kumbure gutabara ko byateriza mu gihe habaye ingorane nk'ibi biherutse kuba aho rero kwitwareka ibyo bibazo ugaca usanga bagiye n'iyi mikino mito mito guteganya imyereka gusambura uwundi kwitekana ibyo rero bigaca byama bishyira abantu mu ruhagarara mu gihe twemiriza amatora ni ikintu kibi cyane akandi kantu gatoya imuhundiye muri ino minsi hariho ikintu ni ukwita deficit de communication institutionnelle politique ukudatanga amakuru yo maze iminsi ngaho i Bujumbura havugwa ibihuha byinshi kwa kangahe twarabonye abashikiranganji b'ubutungane igisirikare umutekano bariko barashikiriza ikiganiro kiboneka yuko badashaka gutanga inkuru yo bigaca bituma abantu bavuga ibihuha mbega none inzego z'ubutungane z'umutekano igisirikare ubwo bobo ntibafite uruhara muri mu gihugu rero cyasindikajwe n'injyane n'amagume ibintu by'ibihuha muri politike bizi bwa mbere nticerekana ko amakuru ya politike nyayo adatangwa uko yategereza gutangwa bigaca bituma imitima ihagarara bishobora no gukwega ingorane havuga rero nk'uko mbure ikiringo nticari cyo cyuko naho habari ingorane mu migambwe mu mugambwe y'iprona ubonye nk'uko dusanzwe no mu yindi migambwe ibyo cyari intandaro yo guhungabanya inzego mugabo nico kintu n'uwo muntu waserukira CNDD-FDD yavuze ngo abantu barakora abansi kumbure no kurundi ruhande twavuga tuti no muri politiki iyo ngende yo guhakana ingorane ko tazihari ego nibyo muri politiki biragirwa mugore nayo nyene bifasha cyane hari ingorane bifatiye ku biri muri iprona bitandukanye n'ibiri mu gihugu bitandukanye n'ibyo byo gukoresha inzego z'umutekano n'amategeko kutariko bica bigira icyuka kiri mu gihugu
radiyo ya Amerika i Washington DC mu kiganiro gihijambo abatwumviriza aho turiko tuvuga ku bibazo biri mu mugambwe iprona turi kumwe n'abatumire ngai mpenda Evariste icegera cy'umukuru mugambwe iprona uruhande rutemewe n'ubutegetsi hamwe na Innocent Banon umurundi ari mu mugambwe CNDD-FDD ari mu Bubiligi turi kumwe kandi n'umushingantahize none cyenzi umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo byerekeye politike n'iterambere hamwe na Rene Claude niyo nkuru yanonosoye ibyerekeye amategeko n'intwara. Tugaruke kuri Ngayimpenda kuri ibibazo biri muri Prona ku ruhande muri mwo rutemewe n'ubutegetsi mwavuze ko mwavuye muri leta ubu mwagiye mu batavuganwe na leta muri hanze y'inzego z'igihugu muri hanze ya leta akaba ari urundi ruhande ruri muri leta ibyo bibazo muzotunganya gute mu mugambwe y'Prona nikihe mutegekanya gukora kugira ibyo bibazo bitoregwe inyishu nihehe muri muraja nibihe muri ko murakora mwimirije gukora kubibereke
imbere yuko mvuga ibyo nagomba ngaruke gatoyi ku byo bagenzanje bageze kuvuga kandi hanyuma mu biganiro nk'ibi twifuza yuko mwozoja muratugabanganya umwanya tukaringanira nagomba mbanze nereke urya mugenzanje ari urayumenga ntiyabyumvise umenga mwambwiye ko yitwa Inosa ndamwereke neza yuko ari ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burasambura mugambwa bagasana y'Iprona kuko nabonye umengo ntabyumva neza nk'uyu munsi honyine abapolisi nayo yogenda barugarije ku biro bikuru by'umugambwa badasigana mbere ya saa sita bugaraniyeyo abashingamateka none uwo mukuru w'umugambwe yiswe Konsiliya atari kumwe n'abashingamateka baja ahari hanyuma bagaca babugarana nk'abanyororo uwo muntu none aserukira umugambwa badasigana cyangwa aserukira CNDD-FDD icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yatanze ubwa mbere bwobo yasubiriye icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu atari bwa mari n'amezi atatu gushika n'ubu atawushobora kwerekana neza cyo bamukuye ariko yasubiriye Terence Nunguruza kandi we yari yirukanye n'umugambwe wiwe CNDD-FDD kubera yayikorera yaramuryamye ko igihe kirenga ukwezi yanga kumukura kubera mu by'ukuri yakorera igihugu yafasha n'umugambwe wiwe yakorera CNDD-FDD ariko wamusubiriye umushingamateka busokoza kubera ashaka gucisha amategeko atisize uwo ntibamwirukana nk'uko bamwirukanye icya gatatu igipolisi nk'ubu umugenzi wacu Tatiana Sibomana amaze iminsi uwo munsi wa gatanu mu gasho nta kintu na kimwe bashobora kwerekana bamwagiriye bamuhora iki bamuhora ko yavuga by'ukuri ijambo ry'umugambi w'abadasigana rero ntasure kwibada uko tubuze ngo kandi ko umugambwe uri ku butegetsi utujuragiza kubera tutagira abashinga ntahe bijunjanija umushinga ntahe bijunjanija ngo suja gutana mu mitwe n'abapolisi akoresha ijambo mu gihe rero ubutegetsi bukoresheje igipolisi birumvikana yuko umugambwe uheza kugasambuka mwosigura guteye uko bareka kumugambi bareka kwitunganya kandi komite nkuru y'umugambwe yaravuze ari hagaze ku bice byayo 94% none uwo mukuru w'umugambwe atari kumwe n'abadepite abo si havuye mu mwe uwo mukuru w'umugambwe atari kumwe n'ibice 94% bya komite nkuru y'umugambwe ari kumwe na nde bica bigaragara rero yuko Konsiliya yateretsweho na CNDD-FDD umva rero ntazokorera umugambwe azokorera CNDD-FDD yamushyizeho navuze uti none ko tutemewe na leta tugiye gukora iki kubishoboka tuzokwitwara mugabo ubutungane bwo ngaho iwacu turabuzi nta utazi ingene gukora ubwo ngaho iwacu nibwananirwa tuzosaba ubutungane mpuzamakungu ariko nawe tutwokwitwara igihambaye ni uko abadasigana batuzi kandi batwemera kandi bazotuguma inyuma mu gihe tuzoba turiko tugendera ndagi n'ibanga ry'umugambwe w'abadasigana y'Iprona kandi sukubera ko batatwemera ko bazotuza gutora cyangwa kwitoza kandi tugatora aho twipfuza tugatora ibyo twipfuza nibyo ugutuje abakwambuye twashaka ko baturumbanya gutya mugabo ibyo nibishika ariko naho byashitse ntibikiruke inkokora kandi ntibituza gukora mugabo icyo batokwiyumvira cyoco ni ukwibaza yuko bazoza kudutamika ijambo ngo badutamike abategetsi ngo tubakomere amashyi bakaba babagomwe nibabiyegerize babinjize muri CNDD-FDD abadasigana basigaranye n'abadasigana kanatsinda byaragaragaye kundwa iheze barahamagaye abantu ngo baje kwigira icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu barabonye yuko mu by'ukuri aho bamwakiriye hari huzuye imbonera kuri gusumba abadasigana none abo bantu bagomba kutwegeka ko kututamika bopfuma babashikana nyine muri CNDD-FDD bagashikayo twebwe rero n'ubu turemeza ko tutakiri muri ritwayipfuyemo tukirimo ni CNDD-FDD yayidukuye mu gihe rero tutakiri muri iyo kubera CNDD-FDD yayidukuye bakora nk'indi migambwe yose ari muri leta umugambwe adasigana wonyene utari muri leta
ati izwi ry'America i Washington DC mu kiganiro gihijambo abatwumviriza ngaruke ku mushinga ntaze none cyanze mwitegereje amateka iprona n'ibibazo iprona irikira camwo mubona ari akahe kazoza kayo izotorera gute inyishu ibibazo irimo muri make
mbona nuko umugambwe iprona kuva imisi yindi nasanze ari wo mugambwe uriko uriyunga uri kurabona ibintu bikomakomeye demokarasi kuriko irazama itunga ry'igihugu ryayogeye iprona niyo iri mu migambwe ihagarariye demokarasi y'ukuri kuko niwe mugambwe mu migambwe mikeyi ubona neza akamaro ka demokrasi mu iterambere. Demokrasi ntihagaze ku bwoko, demokrasi ntihagaze ku bindi bintu, demokrasi ni banga, demokrasi ni urumuri. Iprona n'umugambwe jewe ndabagira inama nkuko nanyo ndabigira iprona ndijuragirike ndiyiyumvira ibindi bindi ubumwe bw'abahutu n'abatutsi niwo wabaye umuti mu gihe twikukira n'uno munsi umuti abahutu n'abatutsi bazorondera bakawiha bakawunywa niwuzokiza demokrasi mu Burundi n'uzokiza Burundi kurya rwagasore nyakubyara gaheka yabigize aragahimbaro
tubaze Innocent Banon wo mu mugambwe CNDD FDD bashoboye kuvuga mu batumire banje bavuze naho hari ibibazo mu yindi migambwe biboneka bemera ko hari ibibazo bagerageza kubitorera inyishu mugabo bakabona ko kumbure umenga umugambwe uri ku butegetsi wo ubona ko ibintu ari ibisanzwe ibibazo biri kuri ruhande ntibone ko hariho ibibazo mu gihugu bijanye n'imigambwe tegeza gutorerwa inyishu kugira demokrasi irame mu Burundi kuri cyo cyumviro bigishura ko ngwiki
cyane nibaza ko umugambwe cyangwa FDD watanze itangazo aho hagaze utsaba ko byo babyiza nka kujya umugambwe cyangwa FDD bamishaka ko abarundi bose ko abadasigana boja hamwe bagatora ibibazo nta cyiza na kimwe umugambwe cyangwa FDD wabona hari ngorane muri iprona nka kujya atakiza na kimwe umugambwe cyangwa FDD wabona umurundi wari wese afite ingorane nibaza ko mu itangazo basikirije baserukira umugambwe bavuze neza bati badasigana bakwiye kwicara hamwe kugira batore ibibazo bafite hanyuma ngarutse ku byo generalize gushikiriza nibaza ko mu majambo avuze nibaza ko tari muri propaganda yo kugira umugambwe ntiharagera ko tugira umugambwe propaganda nibaza ko ibyo umugambwe yipona wakoze kuva mbere hose twarabibonye sibishaka byo babije ubu bari kwatubwira ngo ibya demokrasi kuko nibaza ko cyangwa twaronka hanyuma kubyerekeye ibyo Evariste yavuze napfata ibintu bitatu nibaza ko kubona abapolisi bagenda hariya ibyo ariko barakora nibaza ko hari amategeko kandi abapolisi mu byo bajejwe barafise ababatwara barafise n'amategeko abagenga nibaza ko abapolisi atari CNDD nk'uko yatangubwa ngo ni CNDD iri kwibuza abapolisi CNDD n'urwego ababisabisaniye na CNDD hanyuma kuvuga ngo CNDD ngo iprona ngo mbere ngo nsinyunguye zangarika akora na CNDD bayitanga babonye ko akorera igihugu nk'uko CNDD itari ikorera igihugu nibaza ko CNDD ikorera igihugu kandi ikorera abarundi bose kuko n'abarundi babatoye kugira bashobore kurongora igihugu iyo rero muri ko mugaya ibyo CNDD iri kwikora muri ko mugaya bene igihugu babatoye nibaza ko naho abariko avuga amajambo arende cyane nakagaye karengeye hanyuma kubyerekeye avuga ko igihe bari kubahimbaza kwimika uyo konsiliya haboneka ko ari mbonera kure mbega abaporona bafise amakase yo kuraba imbonera kure n'abatari mbonera kure numva ko abo bantu hari ibintu bimwe bimwe bari kubasaba gushaka gucanisha nk'abarundi nibaza bari hajya ko bagiyeyo wemeye ukajya ahantu ahantu nko mu mugambwe iprona ukajya mu biyori nk'abijya nushaka kuvuga ngo ujya muntu n'imbonera kure cyangwa ujya no mu prona akaba ari ibyo bamwe bakoresha rero twebwe iwacu mu mugambwe CNDD bamaze kwitaba ikoraniro nk'arijya nuko ubuzi ko uri umugumya banga hanyuma rero byo gucanamo abarundi nibaza ko atari ibintu byiza ahubwo yokoresha indi mvugo hanyuma ku byerekeye abana batoye na muri iprona ngo baze guserukira umugambwe iprona muri leta nibaza ko aho twama twihendeye nuko mu Burundi ari byo na CNDD yamashyigikira nibaza ko umurundi we ubwoko bwo ari bwose ahava hariho hose ikimuga igitsi n'icyo ari cyo cyose arafise ububasha bwo guseruka bwo gukorera igihugu kuvuga arashobora guserva son pays
muri make cyane ngari impenda gukwishura ku byo aheje kuvuga Innocent muri make cyane tugoma turangize hasigaye nk'iminota nk'ibiri
yewe nta by'ubwoko nagiyemo kandi nta byo nkeneye kuko kindonde sizo kudandaza ubwoko cyakabiri umurundi wari wese kwakorera igihugu ndabizi kandi nabihakanye mpakanye nuko umuntu yogenda akaja mu mabanga warungitswe n'umugambo w'abadasigana ariko atari wa murungitse nawo kwakorera igihugu bibiza ayo makasha avuga imbonera kure jewe ndi mudasigana abanzi barazi ko ndi mudasigana ariho nabandi tuzi tuko ari imbonera kure nta kashe ikenewe abantu turamenya abashaka makashe ibyo by'ipolisi ipolisi irashyira amategeko akigenga ndanayazi mbona ndanayasoma ikibabaje ni uko ayo mategeko atari yo kigendera cyane cyane gihabwa amategeko n'umugambwe mbere ubuho bigeze aho bamwe bamwe bahabwa n'amategeko n'izo mbonera ku nyine kandi cyagira mu bisanzwe hariho amategeko akigenga yavuze ati nta nyungu CNDD-FDD ukura mu gusambura itona atiyumvira ntakifite iyo turiko turavuga ibi bintu ntituba turiko tuvuga ibyiyumvo tuba turiko tuvuga ibintu tubona tuzi biba ku mugaragaro kandi dufitiye ibyemezo bikwiye inosangira ngo ni uko ari kure mu byo navuze byose nta na kimwe ndashobora kwerekana izo n'ibyo ni uko kumbure ata mwanya ukwiye dufite
kurangiza muri make cyane Rene Claude niyo nkuru hari ikintu wowe ufise ushaka kuvuga imbere ko turangiza iki kiganiro ni ibibazo bikomeye bibandanya tuzoguma tubivuga nyamara umwanya w'uno munsi ugiye kuturangira mu majambo make cyane Rene Claude
murakoze imigambwe yose n'abadutwara nuko ubu kuri ko ta demokrasi dushobora kuzokomeza imigambwe iyishigikiye idakomeye ibyo rero bigasaba yuko bica mu nzira zose z'amategeko n'inzira zose za politiki zishoboka bakareka imigambwe igakora mu bwisanzure kindi cya kabiri navuga mu nkingi zikomeye za demokarasi ikintu cyo gushyigikira amategeko etat de droit ni ikintu kiri mu nkingi nyamukuru sinzi ko ari muri ikiganiro cyangwa ahandi nigeze gushyikiriza ku iradiyo iyo umuntu mvuga nti kwimenyereza kudakurikiza amategeko ni kumenyereza gukoresha ibiyayiramutwe haragera igihe usanga umengo nta yindi nzira wocamo bimwe bita abahinga muri ibyo bavuga bya dependance ugasanga umengo mu gihe habaye ingorane kubera bamaze gushyira amategeko ku ruhande umengo n'ubundi kuyahungabanya ntacyo mu gihe ufite ingufu za politiki cyangwa iziki ibyo rero byarabaye muri iprona ikiri ku butegetsi byarabaye igihe ariko haratunganywa kongere iherutse birebe ko biranaba cyane biraboneka mu nzego zidutwara ubuntu mugabo ngiye nkavuga nti ni ukuri amategeko niyo uno munsi yakingira iyindi migambwe niyo akingiye CNDD-FDD niyo azokingira CNDD-FDD mu gihe izuba yagiye mu migambwe nayo nyine kumbura itari ku butegetsi murabizi ko ngaha ibintu bya politiki by'amabiri ko birahinduka ibyo rero n'ibisanzwe uburyo bwiza bwo kwikingira mu gihe nawe uzaba ufite uruhare rwa politiki kumbura itari ku butegetsi ni ugukurikiza amategeko icya nyuma muri ino minsi abarundi barakeneye ihumure barakeneye inzego zitekanye zikora kubera n'ukuri nta kubesha iyo byose biri ko birasamaza mugo mu gihugu hariho ibibazo bikomeye cyane hariho ibibazo by'ubukene bw'abanyagihugu hariho kumbure kwitunganya kugira mu mwaka w'2015 hazobe amatora atekanye hari ubwoba ejo muri nagiye numva abaririmbyi ngaha bakiri bato cyane barari ariko baravuga ati uwo mwaka w'2015 ntushike urumva bigeze aho bahinga abo mu tugenegene bafatira bavuga ati hariho ubwoba hariho amakenga ibyo rero kumbure byari kuba ku murongo wa mbere w'ibyo abanyepolitike muri ino minsi bakorera ko bakavuga bati reka tuje hamwe turabe ko tworonka inzego zumvikanywe ko inzego zishobora kwicara hamwe zikiyumvira umuti w'ibibazo dufise bigafasha gutegura amatora y'2015 itekanye kubera ayo matora hamwe twajamwo ibintu bikimeze kunuku nta nkeka jemfise arashobora kudusubiza inyuma ku nzira ya demokarasi warimo ibyo bikanagira n'ingaruka ku mbure kw'aya mahoro twari twashyitse ko kumwumvikana mu bya politiki n'ibindi na hagati y'amoko twari twashyitse ko ibyo ntawo byifuriza igihugu nibaza ko bose babibona imigambwe yitunganye ubutegetsi bureke bwitunganye nabwo bwitunganye nk'ubutegetsi nk'abantu bafise ayo mabanga yo kurongora igihugu kandi bamenya yuko mu gutunganya ibya politiki naho waratsinze amatora uri ku butegetsi utariza gukorana n'abandi utariza kureka abandi bagakora mu gihe bariko barakurikiza amategeko murakoze
murakoze hari mu kiganiro ijambo abatwumviriza aho twari ko tuvuga ku bibazo biri mu mugambwe iprona ni ibibazo vya politike muri rusangi mu gihugu twari ko tuvugana na Ngayimpenda Evariste icegera cy'umukuru w'umugambwe iprona uruhande rutemewe n'ubutegetsi twagerageje gushikira urundi ruhande rwemewe n'ubutegetsi abo twashobye kubaza uwitabye telefone yatubwiye ko amaze kuvuga byinshi atakinda afise abivuga ko kindi abandi amatelefone yabo nti bashobye kuyitaba twari kumwe kandi na Zenon Cyayenzi muhinga mpanuzi jambo ku bibazo bijanye na politike n'iterambere twavuganye kandi na Innocent Banon ari mu mugambwe CNDD-FDD akaba ari mu gihugu c'Ububiligi hamwe na Rene Claude niyo nkuru ya nonose ivyerekeye amategeko n'intwaro turabashimiye cyane kuri gane murakoze
murakoze namwe
murakoze namwe
natwe turabashimiye no hanyuma
murakoze
murakoze